Zingurula kugi chapu cha gatandatu. Kenshi Yesu mukwigisha abantu yabacira imigani. Umugani umwe muri iyo wari uw'umubibyi yasohoye imbuto. Igihe yarahejeje kubiba, haje umwansi mu ijoro nawe acatangura kubibamwo izindi mbuto mbi. Igihe ingano zari zimaze kumera, urwamfu rwabibwe n'umwansi nago gwaciye rukura. Maze umukozi amaze kubibona yabwiye shebuja ati databuja, ntitwari twateye imbuto nziza z'ingano, none urugwamfu gogo gwavuye hehe? Shebuja aramubwira ati haje umwansi niwe yabikoze. Maze umukozi aramubwira ati woshima yuko tugenda tukarandura rya gwamfu? Shebuja aramubwira ati oya, mwohava murandurana n'imbuto nziza, ahubwo bireke byose bikurane, tuzobisobanura mu gihe cy'iyimbura. Muri ico gihe nzobwira abakozi babanze barandure urwamfu, barutekere, barushira ukwarwo, baruturire, hanyuma babone kugenya ingano maze bazimburire mu kigega.